radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yageze mu Rwanda kuri uyu wa kane, yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'umuryango wa Commonwealth. Kuri uyu wa kane I Kigali mu Rwanda haratangizwa imirimo yo kubaka uruganda rwa BioNTech ruzakora inkingo ku bufatanye n'ibihugu by'Uburayi.
This project is framed into a broader support of the European
Union. Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'Uburayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzira ifite zo kubisangano ry'ahakorerwa ibintu kuri uyu mugabane.
Ambassadeur Nicolas Bellomo uhagarariye ibihugu by'Uburayi mu Rwanda. Abahinga ikawa mu Burundi bakomeje kwinubira ko igiciro bashyiriweho na leta kidahagije, bamwe bayicuruza magendo mu Rwanda.
Mboneyeho n'akagiko gusaba leta ko yo duza basi kadushimisha kubwira ako gatima ko gushora ikawa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda gahere Burundi.
Umwe mu bahinzi bakawa bo mu ntara ya Kayanza. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugumye ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyisi Ndigirimana. Aloyisi, biriweho?
Ndagize mwiriwe Venuste. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya Canada cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko kigiye kuzokugurura ambasade yacyo mu Rwanda, izo bitumbereye guhangana n'Uburusiya buriko buragira igihagararo ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yashitse I Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda ejo ku munsi wa gatatu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga icyongereza itangura kuri uyu munsi wa kane. Umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu Melanie Joly yatangaje ko haruhande yo kugurura ambasade mu Rwanda, Canada izogena ambasaderi mushasha mu bumwe bwa Afrika. Ariki biro byiwe ntibizoba biri I Addis Abeba muri Ethiopia. Hari nyuma y'amasaha make umushikiranganji wa mbere Trudeau ashitse I Kigali. Yavuze kandi ku Burusiya hamwe n'Ubushinwa buriko buragira inkomezi ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji Melanie Joly yavuze kandi ko Canada ikeneye gushiraho abadiplomate muri Afrika bazoyibera ijisho n'ugutwi kubibera kuri uyo mugabane wa Afrika. Muri iyo ntumbero Canada yifuza kuzokorana n'u Rwanda hamwe n'akarere kose kugira iyo ntumbero yayo izoshoboke. Muyavugwa ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Zimbabwe amasendika y'abarimu yarifatanije n'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu gusaba ko bahembwa imishahara mu madorare y'Abanyamerika aho guhembwa mu ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro. Benshi mu bakozi ba leta muri Zimbabwe bahembwa amafaranga angana n'amadorari hafi 55 ku kwezi, angana n'icy'icumi cyayo bahora bahembwa imbere. Denford Masona, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga bakorera mu bitaro bya leta, avuga ko batakibasha no gutunga imiryango yabo. Abanyezimbabwe benshi mu kumbuga huaniro bakunze kunegura Perezida Emmerson Mnangagwa, bavuga ko atacyo ariko arakora ngo yiteho abakozi biwe. Bavuga ko arutwa n'igihe cy'intwaro za gikoroni.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaragaragaje umubabaro kuri nyamugigima yabaye muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu nyene. Amerika yavuze ko igiye kurondera inzira yocamo kugira ifashe, harimo no kuganira n'abategetsi b'abatalibani. Umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan yavuze ko Perezida Biden ariko arakurikiranira hafi uko vyifashe muri Afghanistan. Yamenyesheje kandi ko yategetse ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID hamwe n'ibindi bigo bikorana na Amerika gutororokanya ibikenewe byo gufasha cyane cyane abasinzikaye. Nawe umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yavuze ko Amerika iriko iravugana n'ayandi mashyirahamwe y'abagiraneza akorera muri Afghanistan asanzwe afashwa na Amerika kugira barabe icyo bokorera hamwe inyamugigima iteye haheze hafi mwaka Perezida Joe Biden nakuye abasirikare ba Amerika muri Afghanistan inyamugigima yapima urugero rwa magnitude 5.9 yononye ibitari bike mu buseruko bwa Afghanistan aho abantu niburi buri igihumbi boba barahasize ubuzima
Washington ijwi rya Amerika
nayo mu karere ku buseruko bwo hagati bw'isi umushikiranganje w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yarashitse muri Iran ejo ku munsi wa gatatu yagiye mu biganiro byo gukomeza guhanahana ibidandazwa no gukomeza imigenderanire mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hagati y'ivyo bihugu bibiri ibihugu kwari bibiri biri mu bihano by'ubutunzi byafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi Iran hamwe n'Uburusiya bifise petrole nyinshi cyane hamwe na gaze ariko ntibishobora kubishora kubera ibihano bitabakundira kubisohora mu rugendo rwe rw'iminsi ibiri Lavrov azoganira n'abategetsi ba Iran no ku masezerano kuri nikelere yo mu 2019 ibibera muri Ukraine Syria no muri Afghanistan
urakoze aruyize bigira imana mukomeje kumva radio y'ijwi by'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomoradio.com no kumbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yageze mu Rwanda kuri wa kane yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mu muryango wa Commonwealth mbere yo guhaguruka I Londres yatangaje ko uruzinduko rwe ruzahinyuza abafite imyitwarire yo kudaha u Rwanda icyubahiro rukwiye nyuma y'uko bamwe bashyize mu majwi gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters biravuga ko Boris Johnson azahura kuri uyu wa gatanu n'igikomangoma Karoli nyuma yaho ibinyamakuru bitangarije ko yavuze ko iriya gahunda nda isuzuguritse kuri wa kane ikigali mu Rwanda kandi haratangizwa imirimo yo kubaka uruganda rwa BioNTech ruzakora inkingo ku bufatanye n'ibihugu by'Uburayi kuri wa gatatu guverinoma y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi amasezerano agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu Rwanda inkuru irambuye asumta kaboyi
Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu by'umwe bw'Iburayi ingana na miliyoni 11 z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari 11 mu mafaranga y'u Rwanda Aya masezerano azafasha Leta y'u Rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti nibyo Minisitiri w'Ubuzima Ngamije asobanura
mu myiteguro kugira ngo inkingo zizakorerwa mu Rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye nuko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo rukorewe mu Rwanda biba byizewe mu gukoresha hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu ubushakashatsi tuzakorana ibikoresho bimwe bya za laboratoire nk'ibyo mwabonye twakiriye
ibihugu birindwi by'Iburayi birimo Ubufaransa Ubudage Ububiligi Suwede Lituania nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga ibihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratoire z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga Dr. Emile Bienvenu umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti arasobanura kureba ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano.
Aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya. Aba mwabonye aho ngaha baturutse i Burayi abenshi baraguma aho ngaha dukorana iyo implementation plan. Hazajya habaho amanama anyuranye, hazajya habaho kwigisha abakozi bacu, ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni 9 hazabamo umu expert uzaza kwicara hano akamara imyaka 4.
Uhagarariye ibihugu by'i Burayi mu Rwanda ambasaderi Nicolas Beromo agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu Rwanda.
This project is framed into a broader support of the European.
Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubisangano ry'ahakorerwa inkingo kuri uyu mugabane. Amasezerano twashyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'Uburayi birangajwe imbere n'Ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda kugira ngo bigifashe bigiha ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe, ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti. Aya masezerano azi igihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubakwa ry'uruganda rwa BioNTech.
Aya masezerano abanjirije igikorwa giteganijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Uruganda rwo mu Budage rwa BioNTech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu Rwanda. Nirumara kuzura biteganijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya Afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo. Biteganijwe ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare 800 uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri miliyoni 50 ku mwaka. Ku ntangiriro abakozi ba BioNTech bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu Rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo, ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'Abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo. Uru ruganda ruzubakwa mu kenye cyahariwe inganda giherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igiciro cy'ikiro kikawa idatonoye kiracyari hasi mu Burundi. Leta imaze kukizamura inshuro 3 kuva mu mwaka 2015 kugeza muri uyu mwaka, kivuye ku mafaranga 550 kikajya ku mafaranga 800, ariko abahinzi mu ntara ya Kayanza basanga adahagije. TRF Ndayishimiye.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu baganiriye na bagenzi bacu ntibahakana ibyo leta iri kirakora mu kunagura ico gisata, ariko rero babona ko impinga ikiri ndende kuko ayo mafaranga bongera ku kiro c'ikawa akiri make cyane. Ibyo bakabivuga baravye ingene ubuzima buduga ku munsi mu gihugu.
Icyo dutwa igiciro je nacyakiriye neza bukebuke kubera aho twashaka ko bageza siho bagejeje n'imiburiburi twashaka basi bashikana ku 2005 kubera turavye imvune duhura kw'iki gitegwa ni nyinshi cyane uhereye nko kungene twebwe tuyamura rimwe mu mwaka tukaca dukoresha abakozi benshi haba mu kubagara haba mu kuyamura mu kuyijyana kuri izine nabonyene n'abakozi
aho rero twari twibaza ko turiko turatera inta ambereete idugize ahubwo dutera dusubira inyuma gose uravye ibiciro zino munsi kuntu biguma biduga cyane.
Ico giciro kidashimishije coba kiri mu bituma bamwe mu barimyi barandura ibiti by'ikawa, abandi nabo bakayicisha mu kinywabi bayishora mu Rwanda aho baronka akarusho.
Uko kurandura ikawa ari kubera ko ikawa idafashwe neza na leta, kandi ugasanga uhateye nk'ibitoke ico hakura amafaranga yigwije nka kabiri ayo bahora ugurisha ku ikawa. Ikawa urashobora no kuhatera ibindi bitegwa mbumba rugo ukabona yuko harimo akarusho gusumba igitegwa cy'ikawa.
Abo barimyi basaba kwico giciro coduzwa hisunzwe agaciro ico gitegwa gifise n'igiciro co mu bihugu byo mu karere. Ibyo bizotuma ingeso yo guca mu kinywabi ihera burundu. Ikindi abarimyi b'ikawa basaba na gahembo koza karabashikira kare bakanaronswa n'ifumbire hakiri kare. Ibyo bikazotuma bitaho kurushiriza ico gitegwa njabukamazi.
Mboneho nakagiko gusaba leta ko yo duza basi kadushimisha kubwira ako gatima ko gushora ikawa mu gihugu kibayishu Rwanda gahere Burundi ugerageje kumviriza mu Rwanda ikiri cy'ikawa ngo kigurwa amafaranga iyo bayaba 10,000 cyangwa arenga by'amarundi.
Ikano murunani mpuza mashira hamwe yitaye igitegwa cikawa Senake murima wisangi nabo nyene babona ku giciro coduzwa muri ugo runani babivuga barabye ibiciro byo mu karere biza byaradugijwe
tukaba dusaba leta nkuko itagira kigoro ko yogirageza nkuko abashinga mateka ari bisavye bavuga yuko n'imiburi buri munyi wikawa yoronka amafaranga ashika 2500 mu gihe cyogenda uko tubona yuko atamurimo yo kuyumvira kubandanya yumvira gucisha ikawa mu kinywayi na cyane cyane ko ikawa y'Uburundi kandi yinjiza amahera agaciro aca muri banki nkuru y'igihugu.
Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema amenyesha ko ababazwa n'abadatahura akigoro ka leta y'Uburundi avuga ko ico giciro c'ikawa y'ibiturumbwe kimaze kuduzwa inshuro zitatu zikurikirana kuva mu mwaka w'2015 gushika muri uyu mwaka wa 2022.
Aho twasanze abenegihugu ntibatubwira ngo kuba bamena amaso bakabaha amajana 3 y'amakashi twaciye dufata ingingo ikiro turakiduza ku majana 5 hanyuma turagishira kuri 5 umwaka uheze yari amajana 7 uno mwaka
ku bijyanye naho n'umwitwarariko w'abanyagihugu basaba ko leta yofatira ku biciro by'ibihugu byo mu karere. Umushikiranganje Deogide Rurema agira ati
umwitwarariko mwumvise mu benegihugu na twebwe barawudushikirije nicyo gituma muri odeka bariko baragira ibyigwa kugira ngo turabe muri bino bihugu duhana imbibe ibiciro byabo ingene byifashe.
Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'ibiduki kije uburimye n'ubworozi byerekana ko umwimbu w'ikawa wabonetse mu gihugu cyose ku isize nirangiye y'umwaka wa 2021 ushira w'ibihumbi 2022 ungana n'amatoni imiliyoni 6,490,000 na 662,000 ibice bingana na 95% akaba ari byo byashowe hanze y'igihugu.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Abatuye mu zindi ntara z'u Burundi muhinga ikawa mutekereza iki ku giciro gishya mwagenewe na leta? Ni mudusangize ibitekerezo byanyu kuri Facebook yanyu VOA radio yacu.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuyobozi w'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Kabeya Makosa François, yatumije inama ihuriwemo n'abayobozi b'inzego bose, abakuru b'imiryango y'amoko, abakuru b'amadini, abahagarariye urubyiruko na societe civile, ndetse n'abakuru b'amakaritie. Umunyamakuru w'Ijwi Amerika Igoma aravuga ko iyo nama igamije gusuzuma ikibazo cy'umwuka mubi umaze iminsi ukururwa n'abahamagarira abaturage bamwe kwibasira abandi. Abanyekongo bahunga uturere tuberamo imirwano bakomeje kwakirwa mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Abasanzwe muri iyi nkambi bakeranye urugwiro abashya bayinjiyemo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yarabibonye.
Ihunga ni humuka ridashira ku Banyekongo bimaze kuba ibisanzwe kuva mu mpera ya za 90 ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu. Abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga 3 barongeye barahunguka, ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu. Abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya Congo muri teritwari ya Rucuro. hano inakivare uko impunzi nshaziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare
b'umukongomani
aba mwari muziranye
abandi batoya banje nabasize muri Kongo none nabo intambara ranzi bakuyeyo je nawe nyababyeyi banje ku byo bahaboneye barapfuye abaze bose barahashirira ubwo abantu bari bacihanganye kubayo
na kivare ni gice kinini cyane kinini bya rubyinshi abaje bashabajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo nabandi nasanze impunzi maze hano amasaha atarenze 10 zakira ibintu byibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyari byo
abaduhaye ibishyimbo na gahunga batweretse naho gutuzwa twafashe amaparcelle buri muntu baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini rw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka tugiye guhita dutangira kubaka ejo
aho badutijije ni bari metero 10-20 niho turazingazinga ku kabashi ubwo noneho rero utwo dutite twubakishe
abari basanzwe hano baraburira babasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe
uko ubuzima bwa nyakivare turi hano tuburaga inkwi turi hano tuburaga amazi twebe atishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta twafashwaga nuko baduhaga imitwaro 2 n'ibihumbi 600 mbere z'abatishoboye none buno bari turi ku mutwaro gumwe na 3 mbo hari amazi n'ukugura iyo munyanje ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi inkwi n'amazi ni kibazo
none ubu ababaje nabo nicyo kibazo bagegura
nabo nanicyo mbo none ikindi kiriho izuba ryaravuye reba nta myaka nakaga politiko twahinze byagiye biruma ntaho twabonyemo gusoroma nibiro 2 tawagiye araje mu murima kabiri gusoroma wenda intonore ubwo nibwo buzima bwa muntu nyakivare bwo dufite
tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri nakivare nk'uko byasobanuwe haruguru ngo nakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze
kuva muri Kongo kuza hano nyakivara naje ari intambara niyo nzanye n'umu ngubu biracyariyo hakigo aho ndi hose ndaryama ngasinzira ubundi buzima nabwihanganirutse ko nta ntibyashoboka nje imyaka amaze kwanyemera gusubira muri Kongo ndinasubiraje nk'ubu ngubu nakwitwa ndensubiye muri Kongo je ntonza se muri Kongo narabirahiye nzamuno muri Uganda nanga imana imfashande ho nzaza nukuretse kusubira mu gihugu cacu muri Kongo ndaza
mbo njewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shambo hari umugore twahunze hamwe inzoka imurumi beragira ngo umwana urukonka arasinzira yavuyeho yumye mu gitondo bakura humurambo duhunganye ahantu muri Kongo turyamye mu shamba guca none ico ndi gushimaho Buganda ni kuno kuryama neza utwo mbonye nka turya neza naburara nkanaryama neza cyake baguza fita amahoro
none abamuraziranye aba baje ngo
abantu abiwacu
uko basigaye yose bakagira amahoro kumara icyo kindi giye basigaye
ayiwe baba nari kwiga mu shamba none buno bari gucakura no mu mashamba bari kuzana imbunda ziri mu senda bakongeza mu bagapika kugira ngo watamure bakumve bakwice
imbunda ziri mu rusenda
ingo wacu Kongo ndi wacu
nkuko HCE na leta ya Uganda babitangaza muri Uganda hari impunzi zirenga 400,000 z'abanyekongo kandi abenshi akaba batuye hano inakivare iyi mibare mishya igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye muri rusange Uganda icumbikiye impunzi zirenga 1,500,000 zituruka mu bihugu birenga 10 abenshi muri bo bakaba baturuka muri Sudani y'Amajepfo nkuko iyo mibare ibitangaza Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
muri leta zunze ubumwe za Amerika komisiyo yihariye y'abadepite yo gukora iperereza ku gitero cyo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2021 kuri Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress uyu munsi igeze ku munsi wayo wa 5 wo kumva abatanga buhamya mu ruhame Toma Kamirindi
ku
kuitariche ya katanda tuyu kwezi kwa mbele, ibihumbi mbili na makumyabili narimwe, ine kushinga mateje kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress, imitwe yombi, yari iteraniye mu ngoro yayo Capitol, kugira ngo yemeze burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa 11 2020. Inama nk'uko itegeko nshinga ribivuga yari yobowe na Vice President wa Repubulika. Abayoboke bo barakiri President Donald Trump barateye bagamije kuburizamo imirimo ya Congress yo kwemeza ko Joe Biden ariwe watsinze amatora. Trump yavugaga ko yibwe insinzi akora uko ashoboye kose kugira ngo agume ku butegetsi. Nk'uko depite witwa Alexandria Ocasio-Cortez wo mu ishyaka ry'abademokrate yabitangaje kuri Twitter mu kwezi kwa cumi gushize, igitero cyahitanye abantu byibura icumi, bamwe bapfiriye mu gitero nyirizina, abandi bazize ingaruka zacyo nyuma yacyo. Mu kwezi kwa mbere gushize, ikinyamakuru The New York Times cyanditse cyongeraho ko n'abapolisi bagera ku 150 bagikomerekeyemo. Komite ya Ntetiyo ntiratangaza imibare yayo. Usibye izindi nzego zibishinzwe nazo zirimo zikora nyeti zitandukanye, Congress umutwe w'abadepite yashinze mu kwezi kwa 7/2021 iyi komite yihariye yo gukora nyeti ku gitero cyo kuri Capitol. Igizwe n'abadepite 9 barindwi b'abademokrate na 2 b'abarepublikani. Nk'uko itegeko rishyiraho iyi komite ribivuga, ibizava muri anketi bigamije gufasha inzego zibishinzwe gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba n'ubuhezanguni by'imbere mu gihugu birimo n'ibitero ku nzego za demokarasi ya Amerika. Komite yabanje kumva abatangabuhamya 100 mu muhezo, gukusanya inyandiko n'ibindi bimenyetso byose bishoboka. Noneho ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 6 itangira kumva abatangabuhamya mu ruhame bita no ku mateleviziyo yo mu gihugu. Iteganya inama 6 muri uku kwezi kwa 6. Muri iyo nama ya mbere yo ku itariki 9 yo kwa 6, komite yamurikiye rubanda inshamake y'ibyo yari imaze kugeraho, ibimenyetso bimwe na rimwe bitari byakajya ku mugaragaro, n'ingamba z'abatekereje umugambi wo kuburizamo ihererekanya butegetsi hagati y'abakuru b'ibihugu babiri. Komite yatanze umwanzuro ko uwari umukuru w'igihugu Donald Trump yari azi neza ko yatsinzwe amatora ariko yanga kubyemera, kandi bavuga ko igitero kitituye hasi gutya gusa kivuye mu kirere, ahubwo ko cyari cyarateguwe neza. Mu batanze ubuhamya harimo umupolisi kazi wahanganye n'igitero kigitangira kuri Capitol ndetse agikomerekeramo. Yasobanuye ko cyari igitero kimeze nk'ik'intambara. Kuri uwo munsi kandi komite yumvise umugabo ufata amavideo wari wabashije kwinjira muri rimwe mu matsinda yitwara gisirikari yagabye igitero kuri Capitol. We yumvikanishije ko kuri uwo munsi iryo tsinda ryaje rizi aho rijya, rikora ibintu byari biteguwe biri ku murongo neza. Ku munsi wa 2 ku itariki ya 13 y'uku kwezi, komite yeretse rubanda ubuhamya yafatiye kuri video bwa Bill Stepiens wahoze ari umukuru w'ibikorwa byo kwamamaza Trump mu matora y'2020, ubwa William Barr wari ministre w'ubutabera wa Perezida Trump, n'ubwa Ivanka Trump umukobwa wa Donald Trump wari n'umujyanama we bwite wihariye muri presidence. Bose babwiye komite ko mu ijoro ry'itora bagiriye inama Trump ngo yemere ko akirikariye kwemeza ibyayavuyemo, ko amajwi yari akibarura kandi ko abitangaza ku mugaragaro. Trump ngo yarabyanze. N'abandi batangabuhamya bahoze hafi cyane ya Trump babwiye komite na rubanda ko bakomeje gusobanurira Trump ko yatsinzwe amatora ariko ntabumve, ahubwo agakomeza kuvuga ko ari we watowe.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubel ya Baru wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: uwazigiye ruziga ntazimizi baba, bisobanuye ko ufite umugira inama nziza umuyobora neza ntahinyuzwa ntahomba. Uwizigiye ruziga ntazi mizi baba mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.